Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika lisamyanya i Washington DC mu Kirundi mu Kirwanda mwanamutse nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Unikije.
Kwa saba ngatwa ba refugee kuba bagira neza bo dufashe bakadubuyungira bakatugirira amashiramo tuzanikira ku imboga tukaba tukiyungunganya nk'abandi ubuye muri imisi ya mezi ukozi kumuranira akazi keshi ndagazira boneka imana yatwibutse.
Uyo ni mufasoni w'impunzi mu kampi ya Rusinda mu gihugu cha Congo ari mufasoni wakora urudandazwa rw'ifi. Iyi inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye imigenderanire hagati y'u Rwanda na Uganda, inkuru yerekeye twigoro two gukinga abanyagihugu ikiza cya Ebola muri Congo, hamwe n'inkuru yerekeye rusansuma makampi impunzi muri Congo. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Rekariko dutangurire ku makuru wavugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wa Charloise Bigirimana.
Urakoze Frederic, ndamutse n'abariko baratumviriza muri aka kanya. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ubwicanyi hakoreshejwe inkoho bwabaye mu bibanza bibiri bitandukanye bwahitanye abantu 29, abandi batari bake barakomereka, mu gihe abategetsi bakibandanya kurondera imvo zatumye ubwo bwicanyi buba. Perezida wa Amerika Donald Trump ejo ku munsi w'Imana yategetse ko amabendera yose y'igihugu ku nyubakwa za Leta amanurwa gushika hagati mu minsi 5 nk'ikimenyetso cyo kunamira abahitanywe n'ubwo bwicanyi mu gisagara cya El Paso muri Leta ya Texas, hamwe na Dayton muri Leta ya Ohio. Umugabo w'imyaka 24, Connor Betts, yitwaje inkoho irarashwe n'igipolisi mu gatondo ko ku munsi wa Mungu kakare, haciye umwanya uri munsi y'umunota acucagiye amasasu mu micungararo y'inzu y'ubutambiro mu gisagara cya Dayton muri Leta ya Ohio. Uwo mugabo yishe abantu 9 barimwo mushikiwe, abandi 27 barakomereka, bane muri bo bakaba barembye cyane. Ubwicanyi muri Leta ya Ohio bwabaye haheze amasaha 13 mu kindi gisagara cya El Paso muri Leta ya Texas, hafi y'urubibi Amerikana na Mexique. Uwundi mugabo yitwaje inkoho yishe arashe abantu bashika 20, akomeretsa abashika 26. Abategetsi bavuga ko bariko baratohoza ko bwo bari ubwicanyi bushingiye ku rwanko ku bo mu bwoko bw'abafise amamuko mu bihugu bya Amerika yo hagati bavuga Ikiespanyol. Ubwicanyi muri El Paso na Dayton bugize ubwa 2021 buhitanye benshi muri uyu mwaka muri Amerika, nk'uko byaturukanijwe n'itorokanizo ry'amakuru muri Amerika Associated Press, ikinyamakuru USA Today, hamwe na kaminuza ya Northeastern mu gisagara cya Boston. Muri Sudani naho abasirikare bari ku butegetsi ibyimfata kibanza hamwe n'urunani rw'abakoze imyiyerekano barasinya amasezerano yo gusangira ubutegetsi ku munsi w'Imana ejo. Izo mpande zibiri zizosinya kandi amasezerano yo atangaza ibwirizwa shingiro rishya ku itariki 17 z'uku kwezi k'8. Umunsi ukurikira abagize akanama karo kazorongora igihugu ibyimfata kibanza gushika ku matora bazoca batangazwa, nayo ku itariki 20 z'uku kwezi nyene umushikiranganji wa mbere azogenwa, hanyuma inyuma y'iminsi 8 abagize Leta nabo bazoce bashigwa ku mugaragaro. Igihugu cya Irani cyarafashe ubwato bw'ibitoro bw'abanyamahanga hamwe n'abakozi babukoramwo indwi mu kigobe cya Baperesi mu ndwi iheze, nk'uko byashikirijwe n'ikinyamakuru ku munsi w'Imana. Bwize gatatu abasirikare ba Irani bafashe ubwato mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe, ariko Irani ntiyashikirije izina ry'ubwo bwato bwafashwe ndetse n'ubwenegihugu bw'abari muri bwo. Igisirikare cya Amerika kigwanira mu mazi kiri muri Bahrain nta makuru cyatangaje cy'ubwato bwabo bwazimiye, mu gihe Ubwongereza nabo buvuga ko ubwato bwabo bwose muri ako karere bukwiye. Muri Afghanistan, bisi yari itwaye abakozi ba televiziyo yigenga muri ico gihugu yaraturikijwe na bombe, bayiteze ko hafa abantu 2, abandi 3 barakomereka, bose na ba civile, nk'uko byashikirijwe na Nasrat Rahimi, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati muri ico gihugu cya Afghanistan ejo ku munsi w'Imana. Nta muhari uriyitirira ico gitero, ariko si ubwa mbere abamenyesha makuru bicwa n'imihari y'iterabwoba muri ico gihugu. ni mu gihe mu kwezi kwa gatandatu wa Talibani bagabishije ibimenyesha makuru muri Afghanistan ko mu gihe bito hagarika kuvuga ivyo muhari wise amajambo yankiriza bazokwibonera ko gushika aho mwaka kugeza ubu abamenyesha makuru indwi baramaze kwicwa na Talibani muri Afghanistan nkuko bishikirizwa n'amashirahamwe avugira abamenyesha makuru muri ico gihugu.
Urakoze Aloise kumakuru hije kudushikiriza. Tuyote shutimese kumikamula bandanya kumbiza ilajo hijubi ya Amerika isame anirai Washington DC bukirundi na mukirwanda mushawa kandi kudukulikira kukiwanza tukandikira kwa makuru wewewe akaburungu radio achu dewa akaburungu kom
Juanyu Muntara Juanyu Muntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Juanyu Muntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Juanyu Muntara ni cyanyu.
Aya makuru yatanguye kunkurivuga ko Perezida Museveni wa Uganda yatangaje ku kibazo kiri hagati ya Uganda n'u Rwanda kiriko kiratorerwa inyishu mu biganiro hagati y'abatetsi ibyo bihugu uko ari bibiri. Bwabaye bwa mbere Museveni avuga ku matati amaze igihe kirekire hagati y'ibyo bihugu. Ni inkuru ya Natius Bahizi umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kampala mu gihugu cya Uganda.
Ukurikije Perezida Museveni, ikibazo cy'ubutumvikana hagati y'igihugu cya Uganda n'u Rwanda kirimo kuganirwaho ku rwego rwo hejuru kandi yizeye ko kizabonerwa umuti. Ibi Perezida Museveni yabivugiye mu karere ka Kigezi gahanye urubibi n'u Rwanda, aho yari amaze hafi icyumweru cyose akangurira abaturage ku bijyanye n'umugambi wa leta w'ubukungu ugamije guhindura abanyagihugu bose abakungu biciye mu buhinzi n'ubworozi bya kijyambere. Kuvuga kwa Perezida Museveni ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi byabaye ubwa mbere kuva aha ayo matati yatangiriye, bitewe n'ikibazo yabajijwe n'abanyamakuru ku gihombo abacuruzi baturiye imipaka bagize kuvaho u Rwanda rwahagarikiye ibicuruzwa bya Uganda kwinjira muri icyo gihugu rugafunga umupaka warwo munini wa Gatuna ndetse rukanabuza n'abaturage baho kongera kwambuka muri Uganda, byateye ingaruka ku mibereho n'ubuhahirane hagati y'abaturage b'ibyo bihugu byombi muri rusange.
Taro inshallah tuyuntu iganira na bemezo ba Rwanda ibiri byahuye tukagenda twaza.
Ati kubijanye n'umupaka turimo kuganira n'abayobozi b'u Rwanda. Mu minsi ishize twagiye Angola turahaganirira kandi turacyakomeje n'ibiganiro kugeza ubwo ikibazo kizakemukira, kuko ntacyo bitanga kwirirwa mu binyamakuru uvuga gusa. Icyangombwa ni ukureba ng'iby'umupaka birakemuwe. Nicyo cyantwaye Angola mpura na Perezida Kagame hamwe na Perezida wa Angola n'uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubiganiraho.
Kugana Perezida Kagame n'abanda ba Kongo no Angola twagamba ikigambo iki.
Nkuko yinze kugira icyo avuga ku bibazo biri hagati y'ibihugu byombi, ibyo Rwanda rushinja Uganda hamwe n'iby'ibinyamakuru byo mu Rwanda bimwandikaho kuva aho iyo matati yatangiriye, Perezida Museveni n'ubundi nta bindi yavuze birenzaho. Nibyavuye mu nama yagiranye na Perezida Kagame w'u Rwanda ubwo baherutse guhurira Angola ntibiraje ahabona, bityo akaba abantu benshi bakurikiranira hafi politike iri hagati y'ibihugu byombi n'abaturage bahomba kubera ikibazo bakiri mu rujijo. Nyamara ariko iyo nama ya Angola imaze iminsi mike ibaye, abashinzwe umutekano hano muri Kampala baje guta muri yombi Abanyarwanda 40 bari mu nama mu rusengero rw'Abanyarwanda ruba hano Kampala, bashinjwa gucura imigambi yo guhungabanya umutekano wa Uganda n'ubu akaba akiri mu maboko y'abashinzwe umutekano. Kubijyanye n'ubucuruzi naho bisa nkaho bitazakemurwa vuba, dore ko ministeri wa Uganda ubushinzwe Emilia Chambade aherutse kuburira abanyayuganda bari basanzwe bacururiza mu Rwanda kuba bibagiwe isoko ryaho bagashakira amasoko mu bindi bihugu. Nibutse ko amatati hagati y'ibi bihugu by'ibituranyi kandi bisangiye amateka maremare yatangiye ubu Rwanda rwavuze ko ubutegetsi bwa Uganda bushyigikira abarurwanya hamwe no gufunga Abanyarwanda baza muri iki gihugu ndetse no kubakorera ibikorwa by'icyarubozo. Ibyo gutegetse bwa Uganda buhakana bwivuye inyuma buvuga ko ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda batuye kandi bagakorera muri Uganda ari nta kibazo, ahubwo ko hari abaza mu gihugu bafite imigambi mibisha barimo intati z'u Rwanda ziza guhungabanya umutekano wa Uganda, ngabo akaba ari bafatwa n'amategeko ndetse bamwe akaba bari imbere y'ubutabera. Ignatius Bahizi, ijwi rya Amerika, Uganda.
Ignacio Sabahizi urakoze abafaso ni mu kampi irusenda mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bacuruza ifi zirimo indagara bavuga kudandazwa rwabo rugeramiwe kubera kubura utuyungiro two kwanikira ko indagara ni inkuru y'umumenyesha mukuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Gabo ari irusenda.
Igeze ku kivugo cya Rusenda kiri mu grupu mubararo noro sekiteri ya Tanganyika uhasanga abagore mu nkambi yo mu Rusenda no hanze yayo bakora ubucuruzi bw'indagara n'imikeke. Kundi Imana Adija na Clementine muhawe n'Imana ni bamwe muri abo bagore twasanze bari kwanika indagara kutuyungiro, abandi nabo bari kuzanika ku micanga bitewe n'uko umusaruro wabaye mwinshi muri kuno kwezi k'umunani ariko baburaho bawanika.
Kibazo cyo twanikira indagara turabona twanikira ku bindagara Imana ari yatufanyeze ko ziraboneka twanikira ku micanga tukabura ubunyungiro bwo kwanikira imboga. Nka twega barafize Imana ari yatwibutse twarangura ariko tugufise kibazo cyo twanikira. Kwanikira ku micanga ntibigenda neza kubera ziba ziri ku micanga nimukuzijya usanga zibabaza mu menyo kubera umucanga. Kwasaba nka twega barafije ko babagira neza badufashe bakaduha ubunyungiro bakatugirira amashyirahamwe tuzazanikira ku imboga tukaba tukiyungunganya nk'abandi. Ubuye muri iyi minsi yamezi y'ukwezi kumunani akazi kenshi indagara ziraboneka Imana ari yatwibutse.
Imboga zirapfa nyinshi nga kwitanganika bivuga bikaba bito aho twanikira ubunyungiro akaba hato bigasaba yuko twanikira hasi ku mucanga. Indagara zo ku mucanga zigira ikibazo kubera twanikiye ku mucanga cyangwa mu misenyi.
Ngenda kuri yo Bosco nawe ni umurobyi w'umurundi ukorera ku kiyaga cya Tanganyika kivuko cya Rusenda nawe tewe impungenge no kutagira ibikoresho bihagije byo kwanikiraho izi ndagara zo mu bwoko bwa Kahuzu na Karumba bavana mu kiyaga cya Tanganyika. Nubwo biruko uyu murobyi arashima uburyo uyu musaruro wiyongereye.
Umusaruro ni mwinshi uragenda ukazana amaforoma 50, 20, 15, 10 ukagarura igitoro esansi ikaboneka abantu bose n'umuryango ukaronka icyo ufasha.
Kuva uku kwezi k'umunani gutangiye abaturi inkambi yo mu Rusenda bavuga yuko kwiyongera kw'indagara zo mu bwoko bwa Kahuzu na Karumba byabahaye imirimo. Mbyumvuhore Albert numwe mu rubyiruko rwo mu nkambi yo mu Rusenda.
Turanika tukanura tukazirarira mpaka bwe neza bakaza bakaturiha bakazitwara. Kuvuga nk'ubu yanika indobo imwe kwicunga amanywa n'ijoro n'amafaranga 1,500. Hari giye ucunga nk'indobo 10 cyangwa 5 aya ubu yafite kujya kabisa ni fresh. Ubu imboga ziri kujya ziri gufata tuba dufite ayo kujya nagorane kabisa.
Uva mu gitondo wanditse indobo zingana gute?
Namaze kwanikira indobo 12. Urumva ko amafaranga arimo nandikiye bampemba yo kwanikira bakampemba yo kuzicunga nayo kuzirarira.
Faida kubgayo aba muri village ya 16 yo mu nkambi yo mu Rusenda n'ibyishimo byinshi. Avuga yuko uko kwiyongera kw'indagara ziri mu Rusenda byabaruhuye ibishimbo bari bamaze iminsi bafungura.
Eba kumwembo muri iyi minsi kabisa turashima gose Imana yari yadufashije nuko nta muntu yidoga. Ubu ufise n'amajyana 5 urajye imboga, ufise nk'igihumbu kajya umva nta ngorane. Turashima nuko Imana yatubarikiye gose. Akadobo kare kare kagoze ku 60,670 mugabo ubu akadobo 2,218. Umwembo kabisa ni mwiza, ubu nitwidoga aho Imana nishishikare nyene ibarikiye nyene imigisha.
Umuyobozi ushinzwe uburobyi mu Rusenda bwana Kazadi avuga yuko hari utuyungiro bari basanzwe banikaho indagara ariko twabaye dukeya bitewe n'uko umusaruro wabaye mwinshi. Uyu muyobozi avuga yuko bagiye kugura utundi tuyungiro tuzunganiro twari dusanzwe. Mwamenye yuko indobo imwe y'indagara mbisi kugira ngo yanikwe kuri utu tuyungiro yishyura amafaranga 1,500 y'amakongomani, naho igisanduku cy'indagara kugira ngo kibone cyandikwa ku tuyungiro nacyo cyishyura amafaranga 5,000 by'amakongomani. Vedaste Ngabo kubwira ijwi ry'Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Muri Tanzania naho igice cha mbere cy'igikorwa cyo kwemeza impunzi n'abasaba ubuhungiro bose bari makambi ya Nyarugusu, Nduta na Mutenderi cyatanguye uyu munsi kwa mbere. Ivyo bibaye mu gihe mu ikampi ya Mutenderi abagore babiri n'abakobwa batatu bahakomerekeye kubera abitabiriye icyo gikorwa ari benshi cyane. Umwesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovina yaganiye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu ikampi ya Mutenderi zimubwira uko ibintu byifashe.
Niteguye nabi. Mara bibivuze twabivanye. Baba zayo kwa batama kaze. Bazojukwabo. Abinda babashirukwabo.
Oya, hata nabishoroneka ibitegura neza. Ah, ejo birogaro.
Eh, ejo birogaro tone gwiza kobera habayicho. Kanda abantu bahera. Nibeshi. Ngora mu kwinjira kandi ndani ntibiteba. Ingora ni mukugira rewe inji.
Ah, timu.
Hagi yo bakafata bino bihangare byose bagapanga kira zone. Izone yayinjira hayinjira.
Muri usangi ibintu bya resasa umuntu musimye kambi ya Mutenderi biteguye nabi biteguye nabi kuko ugiye kuraba nta rutonde na rumwe ruhari rwo kwinjira. Ndashanshana abantu ni benshi cyane kuko bashoboye guhamagaza izone zitandatu n'ukuvuga guhera kuri zone A gushika kuri F. Izone zitandatu zose zigahurira ngaho kandi centre ni imwe. Abantu benshi bige kuraba baracanamye hanze izuba ni ryinshi. Kugira umuntu ashobora kwinjira n'ukunigana udafise ingufu ntiwinjira. Ubunyanje uko turavugana no kuvuga hariho n'umwanya umuvyeyi yabaheje kugwa ko afise imbanyi n'umwana icumo mu rwango rwa korotse rusharuka tamano nawe nyeragize sanganya mbiraseje kumutwara umunyene. N'ukuvuga mutangazo ari basohe nijoro bari batubwiye yuko bashobora kuzofata abantu batishoboye bakabaronderera ikintu binjira kwabo abagenda no bumuga ariko ivyo ntivyakoretse aho turi n'ugwamo gusa urabona ko abantu baguma bagundana banigana n'uvuga amasanganya no baracabara
aya no kuri eme ntivyanyoroheye gose no munigano nyene ni munigano gose yo bakafata ku mazone zone kira zone bakayipangira ati mwinjirira aha yindi zone mwinjirira aha cyari kugenda neza ariko kubera ari kivunga bica bigorana
abantu afite ndabwo ati mwabantu nima muzi ko ndabinginze no kuri imana yo mujiri bafasha aba bana mu bakureho hamuge no kuri haje barahoyanza abana biteye ubwoba n'ero urananka nk'intuze urabe nk'intuze nkaha bavuze nk'intuze yo kwamara kwamari ko nk'intuze kimirimo
no kuri tonde go kubarura impunzi za imutendere bimeze nabi gose kuko nta rutonde rufise kuko ubunyene twinjiye ku mugano ntangere bahanuwe n'abayuwe ni kugira ngo bagire urutonde rwiza byanse ariko hariyo n'abantu abana giye mu bitaro bunyene baguye ko hariyo no rwa ibitsinga bya cintoke aho hose ko bakwinjira bakware kuraba kugira ngo binjire banigane bakware kunigana kugira ngo winjire ndani umuntu umwana umwe uruyoya agiye mu bitaro ambirasi imutwaye bunyene mu bitaro
bari gufata aya masoze yandi yubatse bagafata izone zitatu Tatu wakati shiranga hanga hamu kuhunuza kubihangani. Izi tatu wakati shiranga hanuza mulahia muli diayasi. Kugengu hagire hane? Bagire. Baramuku mubambara.
Kuvuga shitsi ndani barakwereka aho wicara ukarindirira mukanya bacha bagutora hagoye kwinjira mugane kwambara umuringa ntibigoye
mugabaha nukura abantu barahaza kuhagwa bona nkubu bari batwaye umuntu arafite inda baho nyanze ubundi kandi baraho nyanze ubundi aba muhoyanga yabana ngabajyanjya impande y'imodoka hajya n'uri mama kandi baraho nyanze ajya impande y'imodoka none iri ni sesa cha
batangura kwambika imiringa bakambitsa imiringa bakacha mu gusohoka mukacha babashya irangi ku rukumu musohotse hari ahantu mu kusohokera bacha bongera ukamoreka bakaraba ko umufisi muri hari ku intuze y'iryo rangi bakaraba n'agakomo
ariko cyo twahanura nuko bofumagira ku mazone hagira izone imwe cyangwa izone zibiri baho nyene bakagwiza abantu kugiye kuraba binjira mu mujyango umwe mu dugano ni mwinshi kimwe gusa turashima umaze gushika indani kwambara umuringa ntibiteba bagushikana mu gihangare hakubaza umujyango umaze gushika indani bakwambika umuringa bakagushira ku irangi ku rukumu rw'ibubamfu bose bakamoreka kweri mu shindani ntango ari ziri hari umutekano ntangire ariko kwinjira niho urutonde rumeze nabi tugatabaza rero dusaba UNC yuko wetegura urundi rutonde batanze imisi 3 ariko turazi ko iyo misi 3 nawo nyene izoshika batarabimara kuko ukuntu tubona abantu ni benshi abakiri hanze ni benshi inzara kweri yaza kwica abantu tubona ko tuvuye mu rutonde ruteguye nako
kugira ngo amasanganye ntabe bari gufata izone imwe bakayikenzeza izone imwe kuko hano ni hanini hari handi hateguwe ntibahakoresheje iyo bakoresha kuko amazone 3 hakoranye ni menshi kandi amazone manini iyo bafata izone imwe n'imwe twari kumerwa neza ariko ubu harimo benshi abana inzara irabica baguma bica kuzuba yani zuba ni rinini gishi nta kuntu nwa amazi indani ntinjirayo kana mabomba ari ndani
kugira ngo abantu nibagire ingorane bagapanga ku mazone hanyuma no ku mavirage kugira ngo abantu bigende neza bakapanga imijyanko bakavuga ati izone yinjiriraha ivirage igende muri uwo mujyanko ko nabonye imenke imijyanko winje umaze kwinjira indani ni myinshi bakorera beshi nyene n'abatishoboye bariko baragira ingorane
turabandanya kubashikiriza makuru mu kirundi mu kinyarwanda kuri uyu wa mbere inzego zihuriye mu bikorwa byo guhangana n'ikiza cya Ebola baraja mu gisagara cya Beni ni mu gihe abarwayi babiri bico kiza mu gisagara cya Goma bakivurirwa mu bitaro bikuru byo mu gisagara cya Beni ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika
Umuyobozi ukuriye ibikorwa byo kurwanya Ebola mu ntara ya za Kivu y'Amajyaruguru ni ayituri Professeur Jean-Jacques Muyembe avuga ko muri rusange indwara ya Ebola mu mujyi wa Goma irimo kugenzurwa uko bikwiye avuga ko umugore n'umwana we basanzwemo Ebola barimo kuvurirwa ku bitaro bikuru bya Goma kandi bagenda boroherwa Professeur Muyemba atangaza ko hari abantu 15 baketsweho Ebola bagitegereje ibisubizo by'ibizamini byafashwe avuga ko nta wahita yemeza ko bayanduye nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byatangiye kubivuga nk'uko yabitangaje mu mpera z'icyumweru gishize agaragaza ingamba nshya zo guhangana n'iki cyorezo Professeur Muyemba avuga ko abayobozi mu ngeri zitandukanye bahura n'abaturage benshi icyarimwe bagomba kuba umuyoboro w'ubukangurambaga ku cyorezo cya Ebola abaturage bahabwa amabwiriza y'uko bakwiye kwitwara n'ibyo basabwa kuziririza nko gukora ku muntu watangiye kugaragaza bimwe mu bimenyetso bya Ebola Kuri iki cyumweru Professor Muyembe yazengurutse amwe mu matorero atanga ubutumwa bukangurira abayoboke kugira uruhare mu kurwanya Ebola muri za Kiliziya n'insengero. Muri katedrali Gatolika ya Goma no kuzina insengero muri uyu mujyi, Professor Muyembe yingingi abayoboke b'aya madini gutanga umusanzu wabo mu kurwanya Ebola. Yishimiye uburyo bakiriye ubutumwa bwe. Yanishimiye kandi uburyo amatorero yateganije aho gukarabira intoki mu buryo bwo kunoza ibijyanye n'isuku isesuye nka bumwe mu buryo bwo kwirinda ko abantu bahererekanye indwara. Kuri uyu wa mbere nibwo itsinda rihuriwemo n'inzego zinyuranye zihuriye mu mugambi wo gukumira ikwirakwira rya Ebola berekeza mu mujyi wa Beni, ahafatwa nk'indiri y'iki cyorezo cyadutse ku nshuro ya 10 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Professeur Muyembe avuga ko aba bakozi baza kuba baherekejwe n'inzego zishinzwe umutekano.
Nous allons incorporer le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de la sécurité.
Turajyana n'abava muri ministeri y'umutekano izabishinzwe umutekano, twongeremo na ministeri y'ingabo hamwe n'izindi nzego ndetse ni ministeri zigera kuri enye cyangwa eshanu. Dushaka ko abaguverineri b'intara za Kivu y'Amajyaruguru n'iya Ituri bagaragara cyane muri uku kurwanya Ebola bafatanije n'ishami rishinzwe ubuzima muri buri ntara. Aba bayobozi nibo basobanukiwe abaturage babo kandi bababwira bakumva cyane kurushaho. Tugiye rero kwinjira mu baturage tunaherekejwe n'abategetsi ku rwego rw'intara. Professeur Muyembe yifuza ko ibikorwa byo kurwanya Ebola bishingira ku bipimo bifatika bya siyanse kandi ibikorwa byabo byose akaba ari byo bishingiraho. Arasobanura impamvu. Ibikorwa byacu bigomba kuba bifite ireme kandi ibyo tuzagaragariza abaturage ku mpapuro bigomba kuba ari impamo. Niba tugaragaza ku mpapuro ko twakurikiranye abantu 40 bahuye n'umurwayi, bizaba ari byo n'uwabigenzura wese asange koko ari 40. Professeur Muyembe avuga ko 50% by'abantu bikekwa ko bashobora kuba barahuye n'uwanduye virusi ya Ebola aribo bagaragara, kandi ko agendeye ku by'inzobere zivuga bikomeje bikika icyorezo cyakomeza kikaba cyamara n'imyaka 2 cyangwa 3. Avuga ko bagiye gushyira imbaraga mu kugenzura no gukurikirana abarwayi umwe kuri umwe, ku buryo nibura 80% by'abakekwaho kuba barahuye n'umurwayi bajya bakurikiranwa hakiri kare. Professeur Muyembe avuga ko bigezweho iki cyorezo cyabasha guhagarikwa mu gihe gito gishoboka. Kugeza ubu iki cyorezo cya Ebola kimaze guhitana abasaga 1,800 barimo babiri baguye mu mujyi wa Goma uhana urubibi n'umujyi wa Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Claude Ganza. Tu Murundi tugaruke ku nkuru ivuga ko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwatanguye gusigurira abajejwe intwaro ibiri mu ibwirizwa rigenga amatora yo mu 2022. Imwe mu ngingo nshasha z'iryo tegeko ni zigenga mu basitanteri, ni zagenga abasitanteri. Ijwi ry'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi barakurikiranye inama yabahuje n'abaserukira abandi mu gisagara cya Bujumbura. Inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Mu gihe mibwirizwa ryahora ba musitanteri bahora bafata ingingo babanje kubaza inama nyobozi ya komine ubusiko bizohora bigenda, musitanteri azohora afata ingingo atawabanje kubaza ibitera amakenga abanyagisagara.
Kijanye n'ukuntu l'administrateur communale yarasanzwe akora n'ukuntu bigiye guhinduka. Uno yarasanzwe akora yari umu executor. Ugawo uwuye niwe agiye kugira ijambo rya nyuma. Kibazo j'afise est-ce que comme yahawe le plein pouvoir arashobora kuvyanga byose kubera ariwe afise en dernier mot.
Ujejwe imigambi mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu aratahura imyitwarariko yabo baserukira abandi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Iri defense niyunge ko akavuga ko naho biruko amategeko atomora ibihano kuri ba musitanteri bazoba bakoze amakosa
kuri amakega musitanteri yavuze ngo azohava kabura ko afite ubasha bwose ibintu adize ulora cyangwa ibindi babimuhanura byange yabikuze na cone twereke turinde yuko amatora ahirani. Ikintu cya mbere cyo kwihutira n'ukuyabora le manuel de procédure administrative et financière. Ni naho rero muri iri tegeko bashaka kuvuga bati naho musitanteri bamuhaye ubwo bubasha, la loi communale niyo manuel de procédure administrative et financière, nibyo bitoza gupisiza neza iyi article ingene ibintu bizogenda. Les balises, les rois, les rois communaux, les rois communaux,
les rois communaux, les rois communaux, les rois communaux, les rois communaux, les rois communaux, les rois communaux, les rois communaux, les badatahura ingene izo ntonde zishigwa ko abavuka mu zindi ntara z'igihugu abavuka muri meri ya Bujumbura bakumiriwe
mwagiye muratomora neza gutsitso y'abantu boshobora kwitoza abantu bashobora kwitoza cyane cyane naha muri meri ya Bujumbura urabona yuko bizana ingorane ugasanga abantu bamwe bamwe bamanutse ejo nibo bari kubaratwara amakarte yacu ibyo bintu n'ibintu bibabaje kandi rusuzuma cyane twebwe bene meri.
Umuyobozi ajejwe ivy'intwaro mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu ntacakure mu kwishyura icyo kibazo kijanye n'intonde. Jean Bosco Maneno avuga ko icyo kibazo cobarizwa mu migambwe abantu barimwo.
Ikibazo yabuze ati abamanuka muri meri ya Bujumbura. Jewe reka ndakivugaruka neko. Ni ikibazo banagomba muri meri tuzi ko gikunda gutera ingorane cyane rwose. Ubwo bugiye kugahinda izo ntonde, sabo muri administrasiyo batiki ni muri ko murongoye imigambwe. Kandi murazi nayo. Sisi, razi na mefe kusanga, dongo, kwe pito zamuriki kibanza ni mbuki. Niko mna zotonde kaiso nonde kura tsongirango awagu kibujungu. Sisi, kandi sengi zoe kuzakiri. Areja ni wazako izo nonde, awarango imikango esi jelisa musaani, akagiri. Muka wana mwini meri ya mjungura, na wakibuse na wawini ya zei kogo nako bigoi. Kuko ni gisagara dongo kajikira yitipesi kibujungu. Kuko guko bigoye kuvuga imbega n'ibikariye naho mbere no mwitegeko usesanguye neza ntahantu hamwe icyo bita gusanga iki cyo gituma hamwe na nafashe ijambo bwa mbere nakuga ati no ureze intelektuel mwiyenderese kubibera muri ayo makarite yanyu kubera muri ayo makomine yanyu y'ibikariye none abo bakuyakuya naho utayibuze gutyo bitoza mwemuye sibyo ebe muvuga muti mwatayibuze ingaha
muri bishasha biri mu ibwirizwa rigenga amatora mwaka 2020 harimo ko uzokwitoza nk'uwigenga atakiri mu mabanga azosubirizwa n'umunyamugambwe ibitera kandi amakenga abanyagisagara bagasaba ko uwo yigenga akwiye gucungerwa cyane umutekano wiwe.
Uyu yigenga by'ukuri azaba yizigiwe bikomeye turaje amajwi bamusaba niyenze bavuze ko ategereza kuronka 40% yaho azoba yitoreje ariko nchasanga ndiko ndaraba kubw'inyungu zindi uyu muntu ari fragilize cyane hariho umutekano we ntuzoba ukwiye neza inyuma havuze yuko abandi bazoba bafise abazobasubiriza mugabo we ntazoba afise uwumusubirira kandi birumvikana kuko azoba ari umwigenga ntazoba afise abandi inyuma yiwe kuko arubaye umunani rw'abigenga kandi bitemewe n'amategeko. Ndavuga nti rero jewe igisabo n'usaba kubera yuko abantu bashobora gusubira uyu muntu bazaba bavuye mu mugambwe runaka wabaye waronsa amajwi yemewe mu nama nshingamateka mugabo uri munsi y'indi migambwe yaronsa amajwi menshi ko uyu muntu yokingirwa cyane kumvo imwe bibanza turazi ngene biriganirwa n'ingene birondegwa mbega uyu muntu ne yohava agira ingorane hamwe aturukingirwa cyane kubera byamaze kubereka ko umugambi ufite amajwi make cyane ushobora kwegukira kirya kibanza uyu muntu akagira ingorane.
Jean Bosco Maneno ajejwe iby'intwaro amategeko na politike yishura icyo kibazo mu majambo make ko azoba yatowe nk'uwigenga azocungeregwa umutekano nk'abandi barundi.
Mbega zijya ntonde zose z'abanyamigambwe ntonde ya depite mwene de senateri ugira nk'ubutu ti nakama mukuramo n'icyo nshikirigwa. Sisi, no, urutonde rw'uzutirwara ahari ubwoko kanaka zirushika naba kiri muri aya mabanga ntashikirwa kubera ikibazo bigira. Icyo rero gituma naho baronka sekirite baronka umutekano niwo yigenga azoronka umutekano kiriya none ubuse bigira nawo none ubutungane hari umunsi budakora abajejwe umutekano hari umunsi badakora naho azobigira bikereye mu gagacaho kukira mu mubiri naca kibazo bikararondera ntakigera. Urumva hoho jene yose ko umutekano ukwiye rwose kirya rero harezime kirya gisekiriza meme bajya bareserivisi bari kumanitse buroke nicyo kizosekiriza uwo mwende panda.
Ikindi gishasha muri iryo bwirizwa rizogenga amatora mwaka wa 2020 nuko bamwe mu bari mu mabanga y'igihugu nk'umushikiranganji wa mbere na Babura Matari batazoja mu manama y'amakomine. Ibwirizwa rigenga amatora mwaka wa 2020 ryatewe ko igikumu n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ku igenekerezo rya 2020 ukwezi kwa gatanu uno mwaka wa 2019.
Urakoze Desire nshuti mwese mukundi radio ijwi ya Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha turashimiye engineer na Mokbile byadufashije kugiranya ibiganiro turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza. Kick harder than Jackie Chan.